menye ubimenye shabandi bimenye ubimenye shabandi ni kiganiro cha radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Bakunzi bahadwe Inzamba agateka kawe turabaha ikaze muri kino kiganiro bimenye bimenyesha abandi no musi tukabamenyesha ibivugwa hirya no hino. Hari umugabo yashatse kwica umwana wiwe umuhungu afite imyaka ibiri biciye mu isanganya ry'imodoka. Araheze hafi imyaka itatu i Denver muri leta ya Colorado mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taweitzel aho yari yajanye umwana wiwe w'imyaka ibiri gukina mu kibanza gihuriramwo abana benshi. Aho muri icyo kibanza niho yateguriye umugambi ugayitse wo kwica uyo muhungu wiwe afite imyaka ibiri. Basohotse muri icyo kibanza na Taweitzel w'imyaka 29 n'ibigira nkana ntiyambitse umwana wiwe umusipi umukingira mu gihe cy'impanuka bita ceinture de sécurité aca yongereza umuvuduko w'imodoka arenza 120 acajya guseka abishatse imodoka yari ihagaze. Kubasha bw'Imana nata n'umwana wiwe ntibapfuye. Aho nyene igipolisi cyaciye kihashika bamujyana kumubaza icyateye iryo sanganya umwana nawe bamujyana mu bitaro. Mu kinyamakuru The Independent nata yamenyesheje ko yashatse kwica umwana wiwe kuko amugora ingena murera. Arongera aremera ko mu kubikora yari yabanje gufata ibiyayuramutwe bita kokayine. Amagara w'iyo mwana asanze yababaye mu mutwe avunika no kuguru kumwe. Abaganga bakaba bamenyesheje ko inyuma y'amezi abiri uyo mwana azoba ameze neza. Mu nyuma bakaba bamenyesheje yuko uyo mwana yavuye mu bitaro ashikirizwa nyina wiwe ariwe babyaranye na Lata Weitzel. Uyo mugore akaba yasabiye uyo mugabo wiwe umunyororo wo guherayo. Hari umutamakazi yaraye mu mva kubera yabuze umukurayo. Hari ku munsi wa kane igerekezo rya 12 uku kwezi kwa 11 uyu mwaka turimwo igihe cy'isaha 11 z'umugoroba hari mu itongo ry'abapfuye gitroyese mu gihugu cy'Ubufaransa. Umutamakazi w'imyaka 77 yaciye mu kayira gaca hagati y'utuburi acokera mu kinogo bahambyemo umuntu kera. Kubera ko iyo nzira idakunda gucamo abantu yaratabaje arabura umwumva. Bwarije atararunka uwumukura muri iyo mva aranaharara. Bukeye mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu gerekezo rya 13 niho abari baje kuraba uwabo yahambwe bumva ijwi ry'umuntu hamagara ariko ijwi rivugira kure. Bagiye barakurikira iryo jwi basanga umutamakazi yicaye muri iyo mva baca batabaza abacungera icyo kibanza. Abo nabo baciye bahamagaza ababijejwe baraza bakura mu mva uyo mukecuru bamujyana kwa muganga. Mu gihugu cy'Ubuhindi hari umurimyi yatoye umwana w'uruyoya bahambye ari muzima. Ubwo uruyoya babonye umutwe uri hejuru ibindi bihimba by'umubiri bihambwe hari ahitwa Uttarakhand mu gihugu cy'Ubuhindi. Uyo murimyi yaciye atabaza bari hafi baraza baramufasha kuzura urwo ruyoya bace barunyarukana ku bitaro hari ku gerekezo rya 12 uku kwezi kwa munyonyo uno mwaka nyene. Abaganga bakaba bavuze ko atangorane z'amagara babonye kuri urwo ruyoya. Tukamenyesha ko atari ubwa mbere mu gihugu cy'Ubuhindi hatoga uruyoya bahambye ari ruzima rugikanura. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hari uruyoya rwari rumaze iminsi 3 batoye mu kinogo aho bari baruhambye ari ruzima. Urwo ruyoya ababyeyi bari baruhambye rugikanura baruhora yuko ari umwana w'umukobwa nabo bashaka umwana w'umuhungu. Abari ko barimba imva nibo babonye kuri ako kaburi ikindi kinogo gitoyi kirimwo akabindi. Baravye muri ako kabindi basanze ari urwo ruyoya rumaze iminsi 3. Urwo ruyoya gwari rukiri ruzima rugihema no mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2019 hari umwana w'uruyoya w'amezi atatu batoye yari yahambwe ari muzima ahitwa Uttar Pradesh muri cyo gihugu cy'Ubuhinde nyene watoye goro yoya yumvise uruyoya rurira nk'ugwarushe agiye kuraba asanga ruriko ruririra mu kinogo kidafuriye neza n'ivu baciye bamunyarukana ku bitaro byari hafi tubamenyesha inkuru ku bijyanye no gukoroka ku mutaka uva hejuru bita so en parachute mu rurimi rw'igifaransa ugukoroka uva hejuru byakozwe ubwa mbere n'umufaransa André Jacques Garnerin hari mu mwaka w'1997 icyo Garnerin yakoresheje mu gukoroka ntaho gihuriye n'indi mitaka ifashwe n'imigozi basigaye bakoresha muri iki gihe Garnerin wewe yakoresheje umupira w'ibalo munini urimo umwuka bita hidrogene avuye ku metero 980 akoroka ava hejuru y'umujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa hakaba n'abandi bahinga n'abanditsi bakomakomeye bari batanguje icyo cyumviro cyo gukoroka uva hejuru tubisanga mu byanditswe na Leonardo Vinci hamwe n'umufaransa Louis Sébastien Lenormand mu mwaka w'1783 aho uyo Lenormand yakorotse ku giti kirekire akoresheje imitaka ibiri ariko André Jacques Garnerin twababwiye niwe yabaye uwa mbere gukwiyumvira icyo umuntu yakoresha mu gukoroka avuye hejuru cyane agashika amahoro gukoroka uva hejuru hakoreshejwe umutaka uri ku imigozi ibitumenyereye byo byatangujwe ubwa mbere inyuma y'imyaka irenga ijana mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uwitwa Leslie Irvin hakaba hari mu mwaka w'1919 gukoroka ubwa mbere kwa Garnerin ni harimwo ugutumbereza neza kuko yagiye kugwa ku metero 800 ikibanza yari yateguye mu mwaka w'1979 Jeanne Genevieve umukenyezi wa Garnerin nawe yaciye abo umukenyezi wa mbere akorotse ku mutaka mu mwaka w'1982 Garnerin yarongereje ubuhinga akoroka avuye ku metero 2400 yongeye ko imetero 1600 ku burebure yari yatanguriye ko rwa metero 800 Garnerin akaba yitabye Imana mu mwaka w'1823 akaba yari afise n'undi mugambi wo kugerageza ubuhinga bushasha bwo gukoroka ku mutaka ava hejuru bita so en parachute mu rurimi rw'igifaransa segonda 5 aheze umwana ari munsi y'imyaka 15 abapfuye ku isi nkuko bishikirizwa n'ishyira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mwaka w'2017 abana imiliyoni 6,300,000 bari munsi y'imyaka 15 barapfuye bikuvuga ko uko imisegonda 5 ihera umwana umwe yitaba imana abo bana bagapfa kubera kubura amazi meza isukurike gufungura nabi no kubura aho bivuriza muri abo miliyoni 6,300,000 twababwiye miliyoni 5,400,000 bapfa batararenza imyaka 5 ishyirahamwe OMS rikamenyesha ko izigeranyo byerekana ko abana bapfa ariyo bakivuka ari gice cyabo twababwiye imiliyoni 6,300,000 bapfuye mu mwaka w'2017 watagikozwe igitigiri cy'abana bapfa gushika mu mwaka w'2030 gishobora gushika ku bana imiliyoni 56 ibyo kugwa navyo akaba ari ibintu bisanzwe nko kubaronsa imiti amazi meza amatara hamwe n'icyacyo uko byashikirijwe na Laurence Chandi umuhinga akora mu ishyirahamwe ryitaho abana ku isi UNICEF bakuru bakunzi baradio inzamba gateka kawe namwe bakunzi bakino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi Prosperi nzisabira nariko ndakibashikiriza kaba ndabashimye cyane uhinga bw'ivyuma twari kumwe na Jospe Nduwimana naho butaha
Cari kiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri radio inzamba